Ivyumvirane niya nyamukuru twasanga dikwaze bijanye imbega Burundi ko bwagomba gutera imbere ko twagiye kubibazo cyane cyane bijanye n'ukuntu ubutunzi bumeze bw'u Burundi ibibazo bijanye na todoshanje amasezerano ajyanye no gucukura ubutare Burundi bwasigusiya n'ibindi bihugu bakambara ubutemebufasha igihugu twaravuganye ku bijyanye n'ukuntu umwimbu uburimyi bw'Uburundi bwotera imbere bukongerekana twaravuganye ukuntu mbega byogenda gutyo kugira ngo uburimyi ibihingwa byavuye mu burimyi ngazo Burundi bushore hanze byogenda gute twaravuganye cyane rwose ukuntu novuga izo infrastructure igihugu cy'u Burundi gikeneye kugira ngo kibe kigitere imbere bihamagarira abanyamahanga badana imitahe ibyo byose tuje kubivuga na byose baraterere byumvira umwe wese uzanye n'igihugu asanzwe arimo shanke n'ibyo yabonye akavuga ati agahazwe naka i Burundi aho tugeze na agahazwe naka kugira ngo igihugu gitere imbere aha niho Singapore yaciye aha niho Taiwan yaciye aha niho Iremo Isi yaciriye aha niho Kenya yaciriye byagenze ukunuku ibiyogenda ukunuku turavuga no ku bijyanye n'ukuntu ibintu bijyanye na ekonomi nimerike ukuntu ibijyanye ni za fibre optique n'ibindi twarose twobijyaza umusaruro cyane rwose ngaho iwacu i Burundi turavuga n'ibijyanye n'inyigisho z'ukuntu zohabwa akanovera ngaho i Burundi aho incabwenge zacu zisanzwe zisanzwe abarundi bari muri za Amerika batubwiye ukuntu iwabo ukuntu Amerika ukuntu yateye imbere abandi baratubwira ukuntu ibindi bihugu kubijyanye n'ubukungu n'amafaranga yabo bayafashe neza bagiye barava mu bibazo bivuze twaciyemo kandi tutari aba mbere ibyo byose byagiye bidufasha nibaza yuko icyegeranyo kiza gusohoka tuzohita tukaraba ukuntu umwe wese mu gisata asanzwe atumbereye ko ukuntu yobishyira mu ngiro hanyuma rero twanavuganye n'ibintu ati mbega kuko ikontenere yoza ngaho iwacu i Burundi itosubira inyuma yuzuye ibintu bivuye byakorewe hanze itosubira inyuma yuzuye ibyakorewe i Burundi ibyo byose bagerageje guterera ukuntu ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinduro bwo kuyifata ukuntu ubundi ubushikiranganji bwose bwogenda ibibura byose kugira ngo bibe n'uburyo byosaba n'uko basabye ko leta yoja cyane rwose gusaba amadeni mbega igasaba amadeni azoshobora gufasha urwaruka ruzoza mu myaka izoza amadeni ajya mu bintu byokora kugira ngo bishyure.
Ni uwuhe mwanzuro nyamukuru muzaheraho kugira ngo mushyire mu bikorwa umugambi perezida wa repubulika yifuje wo kuba Uburundi bwabaye igihugu cyateye imbere mu mwaka 2040?
Kinini ikintu bagiye bavuga cyane rwose hariho ibintu bijyanye no guhindura ingendo byashanze madomantaye kugira ngo abarundi nyine mu batangure kwiyemera amugira kabiri bavuze ku bijyanye na bone guverineur kugira ngo abarundi bose uri kariyumvira wese icyo yumvira inyungu z'igihugu zaba arizo zijya imbere gusuma inyungu ziwe hanyuma bavuze ikintu cyane cyane kijyanye na cohesion sociale ko naho twogira gute abarundi batiyumvanamo kino gihugu baciyumvemo ko ari icyabo kandi kari kumwe iby'amoko babirengere iby'ibitsina babirengere ariko baraba inyungu y'igihugu umwe wese muco ashoboye ashobore kugira ngo akore hanyuma ikindi naco twashyize imbere bavuze yuko ibijyanye n'amantu uzeye n'ibijyanye n'abamindere tukabyiga neza kuko nabyo bishobora kuzamo amafaranga ashobora gufasha kino gihugu cyacu cy'u Burundi ikindi naco cabaye cy'uko twokorana neza n'aba basanze bafasha u Burundi kugira ngo imigambi imigenderanire ishobora kuba yaratose kare ubwa mbere ishobore kugenda neza ariko nabo nyine bazana amafaranga mu bintu bishobora kugira ngo biteze imbere umwenegihugu muto w'umuto.
Umushinga Ntahe Francois Nibizi, umuhanuzi mukuru wa perezida wa repubulika ushinzwe ibiro bishinzwe ibibazo by'ubukungu no gutegura imigambi y'iterambere ry'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane rwose nyakubahwa kubona nanjye mwashoboye kumpa akakanya tukaganira. Murakoze.